kubandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mu Rwanda muri ko mutwumva kuri FM 104.3 no kuri FM 98.3 ya Radio Inshuti ya bose. Abanyuganda mu karere ka Kisoro namwebwe muratwumva atankomanzi kuri FM 98.9 ya Radio Ijuri yobora. Ikaze mu makuru yo kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Joe Diane Ninahazi. Amenyesha makuru bane b'ikinyamakuru iwacu gikorera mu Burundi aribo Christine Kamikazi, Agnes Ndirubusa, Terence Mbozenzi na Ejide Harerimana bararumanije umwaka uno munsi kwa kane bari mu gasho.
C'est donc extrêmement préoccupant. Le nouveau président élu du Burundi n'a rien fait pour mettre fin à la politique de prédation de la presse. Nous lui demandons de gracier ses journalistes.
Uyu ni Arnaud Projet atwara igisata cya Afrika mu ishyirahamwe ry'amenyeshamakuru batagira imbibe Reporters sans frontières RSF mu Kinyafunyo. Muri make aha Projet agira ati birababaje ko amaze umwaka mu mbuto bazira ubusa. Turasabye perezida mushasha w'u Burundi abari kure gutyo Burundi bwe bwiyambitse agashambara mu by'ubwigenge bwo gutangaza amakuru. Mu gihugu cy'u Rwanda naho leta yagabanyije ibiciro by'ingendo inyuma y'imyidogo y'abanyagihugu. Naho aha muri Amerika uno munsi kwa kane perezida Donald Trump na Joe Biden yahoze ari vice perezida baraza guhangana mu kiganiro mpaka cyabo cya nyuma kiza kubahuza nk'abakandida perezida mu matora y'imirishwe. Ano makuru yose duce ku masonga tuyarambura mu kanya cyase mube hafi y'amaradiyo yanyu. Amakuru tuyafitiye hirya nino ku isi reka tuyahere ku mugabane wa Afurika aho muri Côte d'Ivoire imyiteguro y'amatora iri kwirangwa n'uruhagarara. Abantu batandatu bo mu gisagara cha Dabu kiri mu bumanuko bw'ico gihugu mu kiringo c'indwi imwe niyo wamenyekanye ko bishwe. Tubibaza mugenzi wacu Fidela Niyongabo.
Abo bantu bishwe muri indwi mu gihe abashigikiye n'abadashigikiye perezida Alassane Ouattara bariko babandanya kwagirizanya uruhagarara rutera guyongera mu gihugu imbere y'amatora ategekanijwe ku itariki 31 y'ukwezi kw'icumi. Abategetsi barafashe ingingo y'umukwabu wo mu ijoro couvre-feu ku munsi wa gatatu mu mugambi wo guhagarika ubwicanyi bwabereye mu gisagara cha Dabu. Mukuru w'icyo gisagara Jean-Claude Niany yatangaje ko ubwo bwicanyi bwakozwe n'abantu bitwaje inkoho n'imipanga. Uruhagarara rwadutse muri Côte d'Ivoire kuva mu kwezi k'umunani igihe perezida Ouattara yatangaza ko azosubira kwitoza mu kiringo kigira gatatu. Abatavuga rumwe nawe bari yamirije iyo ngingo bavuga ko iteye kubiri n'ibwirizwa shingiro. Muri rusange abantu barenga 200 bamaze gupfa mu myiyerekano no guhangana kwabaye hagati y'abashigikiye n'abadashigikiye perezida Ouattara. Ibyo byatumye haba ubwoba ku ruhagarara n'ubwicanyi bishobora kwiyongera muri Côte d'Ivoire. Amatora yabaye mu amatati haraheze imyaka 10 yaratumye haba ingwano yahitanye abantu 300,000. Ariko Nandedie yahoze ari umukuru w'igihugu na Pascal Affingwe Sam yigeze kuba umushikiranganji wa mbere. Nibo abanyapolitike batavuga rumwe na leta bariko bahiganwa bikomeye na perezida Ouattara. Basabye abo bashigikiye mu rwiheze kutitaba ayo matora hamwe no kuyaburizamo.
Perezida wa Amerika Donald Trump azohagararira abarepublikani mu matora y'umukuru w'igihugu azoba kwigenekerezo rya gatatu ukwezi kuza na Joe Biden yahoze ari vice perezida akaba azohagararira abademokrate muri ayo matora. Uno munsi ku mugoroba ku masaha yo muri Amerika barahangana mu kiganiro cyabo cya nyuma. Fidel Niyongabo no turacari kumwe.
Baza guhura amaso mu yandi uno munsi kwa kane mu ijoro mu gisagara cya Nashville muri leta ya Tennessee. Abo bategetsi bombi barengeje imyaka 70 barashamiraniye mu mpari za mbere z'amazi minota 90 hari mu mpera z'ukwezi kw'icyenda kurangiye. Mu mpari za nyuma z'uyu munsi umugwi wigenguje rero utunganya izo mpari wafashe ingingo yo kuzimya amajwi y'umwe muri bo mu gihe uwundi azoba ariko aravuga mu kiringo cy'iminota 2. Baza kwishyura ku bibazo bitandatu bihaje ishinga abanyamerika muri iki gihe bizoba byatowe n'umumenyeshamakuru azoba ahagarikiye impari z'uno munsi Kristen Welke akorera televiziyo NBC. Mu mpari z'uyu munsi abanyamerika bakigonanwa ku myapolitike bazotora baraza kuronga akaryo ko kwibonera neza aho abo bakandida babiri bifuza gushikana igihugu mu gihe umwe muri bo azorahira ku itariki 20 z'ukwezi kwa mbere mu mwaka uza w'2021.
Fidele kanongere ku nkuru yawe yuko iki kiganiro cya Joe Biden na Donald Trump ijwi rya Amerika riza kugicisha ikibiraho kumbuka zacu zitandukanye arizo wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com aho ni kuri internet no kuri Facebook yacu ariyo VOA radio yacu kumasayo mu karere aza kuba ari gece saha 9 z'ijoro ntimuze gutangwa gukurikirana ico kiganiro tubararikiye Tugumaha kumugabane wa Amerika, aho Leta Zunze Ubumwe za Amerika, zirajushinga n'imyerekano ikaze ibandanya kuba muri Nigeria, Fidel gifashe gute.
Ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bwa Amerika bwiyamije uno munsi kwa kane inguvu z'umurengera zakoreshejwe n'inteko zijeje umutekano ku basivili atabigwanisho bitwaje. Basabye ko hoba kwifata ni iminsi ibiri inyuma y'uko inteko zijeje umutekano zirasiye bamwe mu bari mu myerekano yo kwiyamiriza inguvu z'umurengera zakoreshejwe n'igipolisi ku mugwa mukuru w'ubutunzi Lagos. Umushikiranganji bujejwe imigenderanire wa Amerika Mike Pompeo yatangaje ko bakiye neza inkuru y'itohoza ryihuta kwikoreshwa ijyayo yose ry'inguvu z'umurengera ku bari mu myerekano yasabye ko ababagizemo uruhara bo bibazwa hisunzwe amategeko y'igihugu cya Nigeria igisirikare cya Nigeria cyasabye kurungikwa muri leta ya Lagos hamwe byo kenegwa kugira gikingire ibibanza bikorerwamo imirimo y'ubudandaji hamwe n'ibibanza bya leta uramatari w'iyo ntara Babajide Sanwo Olu yatangaje iyo nkuru uno munsi kwa kane n'abaza kugira abari mu myerekano kuva mu mabarabara
Urakoze Fidel Niyongabo kuri ayo makuru yose uhejeje kudushikiriza mukanya duca twerekeza mu karere k'ibiyaga binini Nene nishwe kumasonga hitangura kuri no wa kane amenyesha makuru bane b'ikinyamakuru iwacu gikora mu Burundi Bararumanize umwaka bari mu ibohero rikuru riri mu ntara ya Bubanza bakatiwe na sentare nkuru y'igihugu iyo ntara gufungwa imyaka ibiri bagirizwa gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu mu kwifatanya n'abarwanyi ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu Désiré Hatungimana akorera I Kigali mu Rwanda
Christine Kamikazi, Agnes Ndirubusa, Terence Mozenzi na Egide Harimana bafatiwe mu ntara ya Bubanza igenekezo rya 2022 ukwezi kw'icumi mu mwaka w'2019 bagirijwe gukorana n'imigwi igwana mu gihe ariko imbere yo kujaho I Bubanza babanje kubimenyesha abajejwe intwaro mu nyuma bahavuye binjizwa ibohero rikuru rya Bubanza ku rubanza baciriwe na sentare nkuru y'igihugu ya Bubanza bunguruje Muri sentare isubiramwo imanza ya ntahangwa ariko naco yahinduye kuko igihano cyo gufungwa imyaka ibiri n'igice beni hadabu y'umuriyoni w'amafaranga y'amarundi kuri umwe umwe cagumyeho ifungwa ryabo ryaratangaje ryongera ribabaza abanonosoye umwuga wo kumenyesha amakuru aho bamenyesha ko atakosa ry'umwuga bakoze Alexandre Niyunge ko arongoye urunani rw'abamenyesha amakuru mu Burundi amenyesha ko aritotezwa rikorerwa abamenyesha amakuru mu kazi kabo agasaba ko bari kugwa
ingendo ya leta y'ukubandanya itoteza abamenyesha amakuru nta kindi ifasha iyo leta atari kubandanya yerekana ishusho mbi y'icyo gihugu mu makungu kanatsinda nta gihugu gisasirwa indava ngo nuko gitoteza agateka kazi na muntu na cyane cyane akabamenyesha amakuru aba bamenyesha amakuru bagenzi bacu bamaze umwaka wose batotezwa atakindi bakoze atari umwuga wabo nta kindi byo byara atari uko ishusho y'igihugu iguma itosekara itosekazwa nabo ahubwo bo kwiyumviriye koko guteza imbere igihugu biciye mu kubahiriza agateka kazi na muntu mu kubahiriza umwe wese mu kazi kiwe ico kandi umuntu yovuga kuri uno munsi nuko twotera intege abamenyesha makuru bagenzi bacu burira ntibutera ku menshi umunsi ntahe yasubiza ijambo bazoheza nabo bambi kumutamana bambi kwizera kanatsinda barera
muri kino gihe ari abamenyesha makuru bari mu ibohero bazira akazi kabo Alexandre Niyunge ko asaba abandi bari ku kazi kudacika intege bagakora akazi bubahiriza amategeko agenga umwuga
kubamenyesha amakuru bari mu Burundi bakorera mu Burundi bakora mu bihe bitoroshe ico umuntu yobabwira nuko bogira ati komera ku muheto twobagira ati komera ku muheto akazi dukora n'urugamba rukomeye ariko kandi ico umuntu yovuga bokora ibishoboka kanatsinda umuntu abumenyesha amakuru kubera ariho ico tubona nuko iyo leta ibyo ikora ishobora no kuzimanganya ubuzima bw'umuntu ivyo rero ntawoheza ngo abigireko barakora ibishoboka bakora ibishoboka bidashoboka navyo babibangire kuko nakarengo nta uhangana no umuhamba
mwitangazo amashira hamwe aranira gateka kazi na muntu ari wa Amnesty International Human Rights Watch na Committee to Protect Journalists yasohoye kuri no wa kane aha amenyesha makuru Christine Kamikazi Agnese Ndirubusa Terence Muzenzi na Egide Harimana barumanije umwaka bafunzwe yahavuye tegwa ko igikumu n'amashira hamwe yabaharanira gateka kazi na muntu naye abamenyesha makuru ku isarenga 60 ayo mashira hamwe asaba ko abamenyesha makuru barekugwa ubunyene kandi atakirinze gusabwa kuko bafunzwe bazira kazi kabo ayo mashira hamwe amenyesha ko kugumiza abamenyesha makuru mu munyororo ku mvu zidafashe yerekana ko mu Burundi naho abatware bahindutse ko leta y'u Burundi itaraba ryiza abamenyesha makuru bigenga kandi ko itubahiriza ubwigenge bwo gushikiriza ikiri ku mutima ayo mashira hamwe abona kandi ko kugumiza abamenyesha makuru mu ibihero ari ubutumwa bw'iterabwoba ku bandi bamenyesha makuru kugira ntibabandanye bakora umwuga wabo uko wanditse bikaba no guca kubiri n'ibwirizwa nshingiro ry'u Burundi kubijanye n'ubwigenge bwo gushikiriza iby'umuntu agona we n'amasezerano mpuzamakungu Burundi bwateye igikumu kuri iryo rikugwa ry'abamenyesha makuru ririko rirasabwa n'amashyira hamwe atandukanye yaba yagateka kazi na muntu n'ay'abamenyesha makuru leta y'u Burundi kugeza ubu nta na kimwe irabivuga ko Désiré Hatungimana Kigali ijwi rya Amerika
Désiré Hatungimana tukiri kuri no dossier ayandi mashyira hamwe mpuzamakungu aharanira gateka kazi na muntu asanga leta y'u Burundi irekuye abamenyesha makuru yo bayiyambitse agashambara mu byo kubahiriza ubwigenge bwo gutangaza makuru mugenzi wacu Roger Wirika neza yaganiriye na zime mu ndongozi zayo adutegurira ino nkuru
uhereye kwishyira hamwe ry'amenyesha makuru batagira imbibi ya RSF kugeza ku muryango mpuzamahanga uhanye agateka kazi na muntu Human Rights Watch uciye kuri mugenzi wabo wa Amnesty International bose basabaye kurwa ry'amenyesha makuru bane b'ikinyamakuru cigenga iwacu avugana n'iri rya Amerika kuri telefone Arnaud Froger atwari igisata cya Afrika muri RSF yavuze ko abakozi ba iwacu bafungiwe ubusa yongeye ko muri sentare byabonetse neza ko dosiye yabo yera niko gusaba umukuru w'igihugu wa Evariste Ndayishimiye gukoresha ububasha bwiwe akabarekura
ce 22 octobre 2020 marque un bien triste anniversaire pour la presse burundaise puisque ça fait
kuri itariki 2022 z'ukwezi kw'icumi no munsi w'isabukuru mubi kubyerekeye kumenyesha makuru mu Burundi kuko aheza umwaka wose abamenyesha makuru b'ikinyamakuru iwacu bafunzwe kandi nta munyamakuru mu Burundi yari bwamara ico gihe cyose mu buroko azira ubusa birate yakoba rero na cane cane ko president mushasha yatowe atana kimwe yakoze ngo arangize iyo politike mbi y'ukuburabuza itangazamakuru mu Burundi iburabuzwa ryatanguye kuva kuri leta y'uwo yasubiriye iterabwoba rirakomeza abamenyesha makuru baracafunzwe tukamusaba guhikigongwe abo bamenyesha makuru cyo bari kimenyetso ciza kwitangazamakuru ryo mu Burundi riri ku nkombe ryasogerejwe riratotezwa no buri kiriko kuva mu ndyane zo mu mwaka wa 2015
de repression constante depuis la crise de 2015
eka na hashe nikoson mushakashatsi ku bibazo by'u Burundi n'u Rwanda muri Amnesty International avuga ku kibanza cy'amenyesha makuru kitari mu ibohero ishyira hamwe n'andi menshi yari yandikiye president Ndayishimiye imbere yuko yimikwa saba kubarekura cyo kimwe n'abahanyaga gateka kakiremwa muntu bafunzwe mu gihugu ciwe umfaso niyemeza kubacitse intege ariko batazoreka gusemerera
koko turacitse intege kubona inyuma y'umwaka wose bahagaritswe abamenyesha makuru bane b'ikinyamakuru iwacu bakiri mu ibohero ubuserukira leta nk'akarorero ntiyigeze yerekana ko abo bamenyesha makuru bo baravuganye n'abiswe abarobeli turadendibukiwe kubona ubusabo butungana atacu byashitse ko ariko nitizoreka kuguma tubisaba cyo kimwe n'ibahezwa ry'agateka kazi na muntu
Froger na basigura ku bwigenge bw'itangazamakuru ari intango y'umurindi w'iterambere muri byose agahamagarira umukuru w'igihugu kubyitwararika
politique ne peut plus durer elle n'est pas tenable le Burundi a besoin d'une information de
Iyo politique n'ishobora kuramba Burundi bukeneye inkuru zitomoye abarundi nabo muri rusange barakeneye amakuru kandi kugira ngo bishoboke nuko abanyamakuru bacidadira bakora umwuga neza badatinya ingaruka n'abandi ire kugwaje abanyamakuru ba iwacu n'ico gipimo ibinyamakuru byo mu Burundi bizoronka gahengwe na y'u Burundi muri rusangi butora koyoko president mushasha afise ubwo bubasha bwo kwiyugurura no kwemera abaharanira gatakazi na muntu n'ubwisanzure ni ngombwa ko aba banyamakuru bamaze umwaka bafungiwe ubusa barekugwa no munza nukomeye mu minsi ya mbere ya president mushasha w'u Burundi
ni kwa kameza menyesha eroje uri kaneza iruja amerika
Ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda turakomeje n'amakuru tubafitiye muri kano kanya mu gihugu cy'u Rwanda leta yagabanije ibiciro byo kuyunguruza ni nyuma yaho abanyagihugu berekanye ko batishimiye bishasha byaheruka gushingwa mugenzi wacu Asumta Kabuyi ari Kigali mu Rwanda yaduteguriye inkuru ikurikira
Nyuma y'icyumweru kigorura gisohoye ibiciro bishya by'ingendo imbere mu gihugu abaturage bagaragaje kutishimira ibi biciro bagenda babitangaho ibitekerezo binyuranye bamwe bagiye bumvikana ku maradiyo akorera imbere mu gihugu bagaragaza ko uru rwego rwirengagije ubukene benshi mu Banyarwanda batewe n'icyorezo cya COVID-19 abandi berekana uko utishimira iki cyemezo babinyujije ku mbuga nkoranyambaga byaje gusozwa n'uko ibiro bya ministre w'intebe bitangaje ko bigiye gusubira kuri iki cyemezo maze ibiciro biza gusohoka biri uko byahoze imbere ya COVID-19 itangazo rya rayisohotse kuri wa gatatu ryasohowe n'ikigorura ryasobanura ko leta igiye gushyira ubwunganizi buri hagati ya 20% na 30% mu rwego rwo kunganira abakora imirimo yo gutwara abantu mu itangazo ryasohowe na rura ryagaragaza ko ingendo zihuza intara n'umujyi wa Kigali igiciro cyazo kivuye ku mafaranga 25.9 kuri kilometero kigashyirwa ku mafaranga 21 naho mu ngendo hagati mu mujyi wa Kigali igiciro kuri kilometero cyavuye kuri 28.9 gishyirwa ku mafaranga 22 umuyobozi wa rura leto na Colonel Nyirishema Patrick yasobanuye uko ibiciro bizahinduka ugendeye ku biciro byari bisanzweho n'amafaranga azajya yishyurwa
navuye I Kigali akajya na Nyagatare umfasha kugera urugendo rurerure yakaba yishyura 2290 inyunganizo yo leta yashyizemo ivuze ko nta giciro kizaba 3390
nyuma y'icyo cyemezo ibyishimo byabaye byose ku bari bakozweho n'iki kibazo cyo kuzamura ibiciro by'ingendo aba baturage ijwi rya Amerika ryabasanze mu kigo kitegerwamo imodoka cyubatse ku Kimironko mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali
yatunejeje abantu benshi bigumwaga kujya ahantu bari bafite abavandimwe bari bafite inshuti
byari bivunanye cyane nuko nyine badusaga amafaranga menshi kandi kubera iyi covid amafaranga yabaye makeya ubwo rero kuba batugabanyirije ibiciro byatumye ubuzima bworoha kubera ko abajya ku kazi abafite ingendo zijya kure byatworoheye cyane nakoreshaga amafaranga agera ku 1000 ariko ubu ngubu ndi gukoresha amafaranga makeya nabonye byakatutse
sinakore ni hano mu karere ka Ruhango mu majyepfo ariko nkurikije ko mbere tike yari 1490 urumva ni 5 nk'ibihe bya covid ikaba yarabaye 2400 kugera hariya mu Ruhango urumva ntago nakiriye neza ko kuba igiciro nagenderagaho cyahita kikuba kabiri kugenda gusa kandi nakabaye ngenda nanagaruka
ibyari bisanzwe ko abanyarwanda bagaragaza mu ruhame ko batishimiye ibyemezo bya leta ariko ibyo kuzamura ibiciro by'ingendo byaramaganwe cyane n'abantu bo mu nzego zinyuranye bituma leta yisubiraho minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Shyaka Anastase
hari abantu benshi bazinduka batega imodoka bajya gukora uturimo birwanaho kugira ngo babone udufaranga icyo gihe niyo serivisi ibageza aho bakora yabagiye gucuruza yabagiye indi mirimo y'ubukorikori niba kugerayo gusa bimuhenze cyane birumvikana ko icyo azavanamo ari gito ariko niba leta mu kugira ngo agere imuhaye umusaga wa 30% kugira ngo agereyo ubu ni ingendo habironye kandi uzamuke kandi ukire kandi ubeho neza byakosowe abaturage twabumvise ariko ikindi kigomba no kumvikana ntabwo ibyo rura yari yakoze yabikoze yirengagije inyungu z'abaturage yabikoze mu rwego rushinzwe kureba izo serivisi uko zitangwa n'igiciro cyazo igihe cyo kigura
iki kibazo cy'ibiciro cyafashe intera itari isanzwe igaragara mu Rwanda kuko hari benshi bandikiye umukuru w'igihugu bamusaba kugira icyo yabikoraho mu muhango wo kurahiza abasenateri bane baherutse gushyirwaho n'umukuru w'igihugu wabaye muri iki gitondo cyo kuri wa kane Perezida Kagame yasabye abagize sena ko bajye basobanurira abaturage ibyemezo leta iba yafashe kuko iba yagerageje kuborohereza yakomoje kandi ku kibazo cy'ingendo cyavugishije abatari bake Perezida Kagame avuga ko bagiye kuzakiganiraho neza
ntacyo tudakora nyango maze iminsi mbona abantu batakamba ku bibazo ya transport kuna abantu kuri bahenda uburyo iyo bavana hamwe bajya ahandi icyorezo duhanganye nacyo uko tugenda tugisohokamo tutera intambwe ntabwo ibintu byose byahera ko bisubira uko byari bimeze rero barabyiga turareba ibishoboka ariko urundi ruhande bivuze ko kuko aho abantu bashobora kumva ko kugenda bibahenda bibabangamiye ubona ni intambwe twateye kubera ko aho tuva ni uko ahubwo ntawari ukwiye kubagera ahubwo turashaka ikibazo aho kiri mu kugira ngo abantu bashobore kugenda.
Ibiciro bishya leta yashyizeho bisa n'ibyahozeho mbere ya COVID-19 ibyariho mu mwaka w'2018. Asumpta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika i Kigali.
Ijwi ry'Amerika turakomeza n'ibiganiro byacu tubafitiye muri kano kanya. Ibikorwa byo gutahukana impunzi z'Abarundi zahungiye mu ikambi ya Mahama iri mu Rwanda birabandanya. Bamwe mu Barundi bakiri muri iyo kambi bifuza gutahuka, bamwe mu Barundi bakiri muri iyo kambi bifuza gutahuka bavuga ko ibikorwa byo kubandika vyikwega bagasanga ko hoba harimwo no kubananiza. Gusa twokwibutsa ko izageje nk'ivyo biherutse kwamirirwa kure na RCR ishami rya onirijeje impunzi ryasiguye ko atakubateza ahubwo igikorwa co gutahukana impunzi citonderwa na cane cane kuko abandikwa bose barinda gupimwa ingwara zitandukanye zirimo corona. Mu kiganiro mugenzi wacu Frederic Nkundikije yakoranye na bamwe mu bakiri muri iyo kambi barabigaruka ko ariko imbere yo kuvugana nabo yabanje kubaza uwitwa Maruha Leopold aheruka gutahuka igitahuka ryiwe.
Yewe maze ukwezi n'iminsi n'ikindi ngeze hano ukona twafashe ikintu cy'icyenda ni kuri mu bintu batwakiranye ugweze nta kibazo na kimwe abashyizwe ku mashuri hasi rero bariko bariga nka jewe natashe neza aya mashuri ndiko ndarondera diplome de equivalence equivalence diplome ndema bisubira neza cyane nta muntu afite urwara nta muntu afite urutoke ibintu byose bimeze neza cyane jama amahoro kuko ngerageze kuraba umuntu arasasa saa yine z'ijoro saa sinshira sezerena nitegereje ari wose mu gihugu jama uko ndabibona mu gihugu cy'agatambwe mba ndimo uyu munsi.
Ababanyi inshuti babakiriye gute?
Ababanyi n'inshuti ni kuri batwakiriye neza cyane abantu bose baba uko ndabibona bagashaka kuganira nawe bagashaka kumuvugana batwakiranye ugweze jama niko nabivuga kuko niko nabibonye.
Muravuze ko mwashitse mu Burundi muhejeje kwiga amashuri muri kumwongera ukuntu bugereranya bakagira nka ekivalence bakaraba amashuri mufise na diplome mufise mwari mwahejeje hehe?
Nahejeje kuri Inesi Ruhengeri mu Rwanda.
Mu mashuri angana gute? Ni lisanse, ni diplome ya bibanite, ni maitrise?
Nahejeje lisanse muri education mu gisata cy'ubwigisha mu gisata n'isomero.
Ni byiza cyane rwose. Tugarutse kuri mwebwije aho mu ikambi ndazi ko batari bakiye muri ko mwitegura gutahuka igikorwa cyo gutahuka muri ko mucyitegurira gute ibintu byifashe gute?
Ni ukuri mu bintu bijyanye no kwitegura gutahuka turimwo nanjye ndimwo n'abandi benshi uko ibintu byifashe sinuvuga ko ari byiza. Si byiza kubera nk'ubu umuntu arashobora gutaha yiteguriye gutaha byose yarahejeje ugasanga kuri liste ntariko cyangwa naho abaye ko umuntu ugaca wumva ngo wewe ngo genda bahejeje kugupima corona bahejeje no gusinya ugasubirana nyuma agapapuro wasinyiye ko wasohotse inkambi nyine utakira umwenda gihugu bambe utakira impunzi bamaze kugusohora bakubarira urabaza igituma bagusohoye bakavuga ngo wewe ngo urwaye corona bamaze kukubarira ngo urwaye corona bacha bakubarira ngo taha muri community. Iyo corona rero twebwe sinzi ngene wabugwaye corona ho kukujyana mu kato ahantu habigenewe ko babibonye bagaca bamusubiza inyuma ngo wewe reka gutaha ntibakorere umunsi uzotangira ntibakukubarire n'itariki uzosubira gutahira ahubwo mukaguma mu nkambi atana kimufise akarorero umuntu tubana muri village ya mbere bamwita Isa bamwita Izerimana Isa ariko bari bamutoye ko azotaha itariki 8 zo tariki 8 yatashe basubira mu mara ko azotaha itariki 14 bame 15 bamusubije inyuma ngo nturimo kugwaye corona aca subira mu nkambi kandi afite itike noneho kuwa kane yarasubiyeyo aho abandi batumiye ko yatotaye kuwa kane itariki 22 noneho basubiye kumwirukana kona sire mu nkambi
abarundi canke impunzi ba zisuzumwe bagasisangamwo umugira corona uvuze ko bazisuza mu kambi
none bahejeje kuhejeje gusinya bakaguha n'itike yo gutaha ariko ntutahe bakabukubarira kugwaye corona ugacusubira mu nkambi sinumva so bakubariye kuko babakubariye ngo ugwaye corona wowe ntutaha subira inyuma kandi gusinya wasinye na corona baranege bahejeje no kuyigupima barayigupima
none abo bantu bapimye indwara ya corona uwo mugira wa corona ntibaheza bagasuba bakabaha imiti ifufaza canke bamerewe gute haheze igihe kingana iki bapimwe uwo mugira wa corona
abo bantu igihe gihaciye bapimwe kuwa mbere w'iyindindwi windwe yahera bapimwe itariki 11 bazotaha kuwa kane rukenze ariko ntizabaye bikunda ko batashe babari ngo basubire inyuma ngo kubera ngo bagwaye mugira wa corona
mukavuga ko basubire inyuma baje mu kambi kandi
basubire inyuma bari nuba bari mu kambi niyo mpamvu za kukubarira ingene byamugendekeye kuko wowe nubo aracyarimwe ari mu nkambi n'ubu turiko
none abajeje mu kambi batinya ko abo batoye mu mugera wa corona bashobora kwanduza abandi
abo batoye mu mugera wa corona twe twahora tubona babajyana ahantu bitwa ikigina ariko bo rero baciye babasubiza mu nkambi ngo nibasubire ngo mu nkambi mu mazu yabo
ibindi bintu mvuga ko ari nk'inzitizi mu gutahuka mu mazu kubona n'ibihe mwebwe
inzitizi ziriho uraheza kwibaruza kandi no kwibaruza hari inzitizi muza murahura nazo kuko hari nk'umuntu ushobora kubona nka kangahe aje gukora nk'umuntu yifuza ko umuntu usanga bigoye kuko hari umuntu avuga ati Jesse ntaha n'uwundi akavuga ati Jesse akagutaha rero kugira bagukuranye ko usanga bikugora kugira witahire wowe ubishaka indi nzitizi ni uko naho umaze guheza uguma wicaye ufite kandi agapapuro gusa baguhaye noneho ugasanga nk'ubu umuntu umwe aramaze ko bamwafisha inshuro zitatu ngo atahe adataha yitegura atekera ibintu ariko agasubizwa inyuma kandi urumva bamaze gutekera bamaze gusezera abantu
asubizwa inyuma na bande
asubizwa inyuma na minema midimari niwe ejo yabasubije inyuma bose hamwe na Ntuzenya na Jiberi wo muri Haseri
imvo abahanizihe
babaha ndize icyo kibazo beraza kukwishura ingene bamubariye
muri iki gihe none mushyanahe yifashe gute muramaze kuronka isango ry'umunsi muzotahuka tumaze guheza nka byose
oya nabihejeje itariki 39 ariko nino saha sindabona isango ryo gutahuka
muri iki gihe muwaho gutemura cyane ikambi
tuba mu ikambi ariko nyine nawe urabyumva warahejeje ushaka kwitahira iwanyu ugumye mu ikambi kandi ufite agapapuro kakwemerera gutaha usigaje gupimwa corona no gusinya urumva ko utaba wishimye
kubirekeye ntimurapima umugira wa corona
oya aje turapima umugira wa corona bagupima ku wa mbere ku wa kane uca utaha
nta sango rero mufite ko muzohava mupimwa nko muri ino
oya nta sango nimwe dufise nta kandi nta n'icyizere kubera amaze kubona abantu bamaze nko muri village wacu abangahe babasubiza inyuma bababariya do village niwe waza kukubarira ati ejo uzoje gusinya wowe urimwo noneho ukagenda ugasinya kuzotaha kuwa mbere ugacu basinya ino basinya kuwa mungu kuwa mbere ugacu ujya kwipimisha corona bahejeje kwipimisha corona ubusigaye kuzotaha ariko hageze kutaha ugaca wumva ngo subira inyuma n'ibyo watekeye wamaze kubishikana he ahantu baturaza bitwa kuri satellite hari amashuri rero umaze kubishikana aho abandi bakabasoma ugaca wumva ngo wowe ngo taha kandi warasinye ko ugomba gutaha na corona barayigupima bakabariye ngo urwaye corona noneho usubiye mu nkambi
Akawe nunga duche du sozi la makuru tukwa ituwa fitie muni kano kanya dushimire abagi zuruhara bose ngwa tegurwe ungera bashikire kuri mikro marikumuna joe diana ni nahazwe na makuru na wategure nungera nda bashikiri zandi muhira munu mbeleo kuri indikiza cha virus ya corona yakoze mugenzanje Etienne Karekezi yaradu hagarikie na Fatuma Rimasi kala la egera nije amajwi yose kuzina gya bagenzi bacu bose reka tubike banure twifuriza kuranirwa mu byo mwimo byose na hutaha muraha jyana hatagena hararumwaza